Meine Augen fielen heute und auch gestern schon.
Amaso yanje yaguye uyu munsi mbere ndi kuvejo kuri no jambo ry'igiciro byo muvugishwa n'Imana Yesaya ku gice cya 41 umuro guhera ku murongo w'8 Yesaya 41 guhera ku murongo w'8 haravuga ngo ariko wewe Isirayeli musavyi wanje Yakobo we yaratoranije ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje murongo w'9 wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo nkakubwira nturi umusavyi wanje naragutoranije sinagutaye. Murazi yuko izina Yakobo risigura intonyotsi umubeshi yaniganye n'Uhoraho kandi aranesha kandi Uhoraho Imana aragenda agashyika kuri Aburahamu we yahamagaye ngo asohoke avuye muri Uri mu Bukarudaya kandi akamurunga mu gihugu Aburahamu atarazi. Hano nguru umwe mu ruvyaro rwa Aburahamu Aburahamu Isaka na Yakobo Uhoraho Imana aravuga ngaha muri Yesaya 41:8 ngo Yakobo natoranije uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje. Ese ukuntu Aburahamu yahimbaye Imana gushikaho umwami amushingira intayi ikomeye nkingo uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje. Umwami aravuga mu butumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana ngo muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagira ngo byanditse muri Yohana 15:14 hama aravuga muri avuga ngo umushumba namenya ivyo shebuja akora ariko umukunzi abimenya vyose ni Yohana 15:15 nyene aravuga nabwiza ko hasoma kuko ndabona ko mufise ukwizera guke mu maso hanyu na jewe sinamamenya imirongo y'ibiri iherereye na jewe imyaka yatambwe kunjana sinshibuka neza ibintu byose uko biri kose ni muri Yohana 15:12 na cyane cyane 13 Yohana 15:12 aravuga ngo ngiki cyagezwe canje nimukundane nk'uko nabakunze 13 ntawogira urukundo ruruta rw'uko umuntu yigura abakunzi biwe 14 muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera sinyibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora ariko mweho nabisa abakunzi kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Umurongo ukurikira wa 16 si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzosaba data cyose mu izina ryanjye akibaye. 17 ibyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Iri ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ryimbitse ry'ibwina, ijambo ry'agaciro. Hano umwami aravuga icyo ari cyo itoranywa ngo si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije kandi nabamenyesheje vyose nkuko byanditswe ku 16 Imana na kimwe yaduhishije. Umwami ntiyabwiye abigishwa be cya gihe ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga yose amabanga y'ubwami Matayo 13:11 yari kabwira bande kijya gihe bari bajya yatoye yatoranije aravugana muri Yohana 15:13 ngo ntawogira urukundo ruruta urw'uko umuntu yigura abakunzi biwe. Murongo wa 14 uravuga ngo muri abakunzi banje atari Aburahamu gusa ariko abatoranijwe bose, abakomoka kuri Aburahamu bose, Imana yatwise abakunzi bayo. Itwita yatwise abo yibira amabanga, idufata nk'abantu ishobora kubwira ifite ibyibwira cyane, abantu ishobora kwibira amabanga, ishobora kubwira amabanga, ishobora kwibira amabanga hano ku isi. Ndamaze kubivuga katari gake, igihe cyararenganye aho abagenzi bari abagenzi nyabo, igihe abakunzi bari abakunzi nyabo cyangwa abendata bakaba abendata nyabo, cyararenganye. Ariko mu batoranijwe ijambo ry'Imana niryo ryategekwa kugira ikibanza cya mbere, mwene data akaguma ari mwene data, umukunzi akaguma ari umukunzi, umukunzi akaguma ari umukunzi nyawe. Nta na kimwe gihinduka muri ibyo. Aho ibintu bihindukira ni ku bantu atari ku Mana cyangwa kuri bajya Imana yatoranije muri Yesu Kristo umwami wacu, ngo muri abakunzi banjye nimwakora ivyo mbagera. Yohana 15:14, ibi navyo birimwo umwami, umwami n'umwami nyene arategeka kandi akagera ibintu, dutegerezwa kubikurikira kandi tugakora ivyo yavuze. Sura 15, sinyibita bashumba kuko umushumba atamenye icyo shebuja akora, ariko mweho nabisa bakunzi. Abigishwa biyumvise gute uwo munsi igihe umwami yababwira ngo sinyibita bashumba muri abakunzi banje? Ego, umwami wacu atubwira cyo kimwe uyu mugoroba, kuri umugoroba wewe na jewe. Ntitukira abashumba, ntitukijakara ibyagezwe by'abantu cyangwa imitegekere, ariko turi abantu babohotse bacunguwe n'amaraso, bagiriwe ubuntu n'Imana. Yacitse umukunzi wacu, yagiye ku ruhande rwacu kugira ngo natwe ducike abakunzi biwe kandi ashobore kudushyira ku ruhande rw'iwe. 14 aravuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Igice cya kabiri cy'umurongo wa 15, ariko nabise abakunzi kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Ibi ni kimenyamenya cy'ubucuti buva ku Mana mu buzima bw'abizera. Niba turi abakunzi b'Imana, ibyo bisigura yuko yatumenyesheje byose, byose mu byo yadusezeraniye mu nama z'agakiza, mu mugambi w'agakiza, kandi yarabiduhishuriye. Aho niho abigishwa bashobora kumenya yuko ari abakunzi biwe kubera ko yabamenyesheje byose. Ubu rero reka ndababaze, mbega Imana yiyumvira iki kuri abo yavuganye nabo imbere y'abantu, amamiliyoni n'amamiliyaridi y'abantu? Imana yiyumvira iki ku bantu bari kurushi bo muri runo runganwe bumvise ivyo yavuze muri runo runganwe? Nimba yoshobora gusemerera cyane yovuga iti, uyu munsi iri jambo ndaribabwiye mwese muri abakunzi banje, mwaraje kandi mwarumvise ibyo nashaka kubabwira byose, tubwirizwa kubitahura, tubwirizwa kubitahura. Aho niho ugutoranywa guhagaze, niho kugaragarira. Benshi barashobora kuvuga ngo ndwatoranijwe, hanyuma hacaza ikibazo gikurikira, mbega waranumvise ivyo umwami yavuze vyose? kandi akongera akabimenyekanisha. Hano muri Yohana 15 aravuga ngo aha ni havuga ngo niwe mwantoranije, ahubwo havuga ngo nije nabatoranije. Ngacuna kandi ngo murabakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Hanyuma gice cya kabiri cy'umurongo 15 ngo ariko mweho nabisa bakunzi kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Ugwishurirwa kuva ku Mana kw'amabanga akomeye yo mu nama z'Imana zose, kandi niko byatugendeye natwe muri kino gihe. Aburahamu yarazi ivyo Imana yategekanije kuri we gukorana nawe. Imana yaramuhaye isezerano, kandi umuntu wese Imana ivuganye nawe by'ukuri agira ko akanayizera. Abo abumvise gusa iby'Imana birenganira abo n'ibindi bindi, ariko abo Imana yavuganye nabo by'ukuri, abo Imana yavuganye nabo by'ukuri, Imana yamifite ikibabwira kandi bacitse abakunzi bayo, ivyo bica bigaragaza yuko bizera ivyo yavuze kandi kwara batoranijwe n'Imana. Hano mu ijambo ryavugishwa n'Imana Yesaya 41 umurongo w'8 haravuga ngo ariko ho Israeli musavyi wanje Yakobo, ego atari gusa ngo weho Israeli musavyi wanje, ariko ngo wewe Yakobo. Yari ivyo bibiri, yari Israeli kandi yari Yakobo, yari umuntu akomeye w'Imana kandi yari n'umubeshi. Ivyo bibiri byose yari ivyo bibiri byose Imana ivyo byose ntiyabifashe minenegwe, byose yarabivyanditse ngo wewe Israeli musavyi wanje nawe Yakobo. Imana ivyo byose ntiyavyibagiye, yari yibutse ukuntu Yakobo yabeshe Esau, hanyuma mu nyuma nawe yarabeshwe Imana, ariko Imana yari yaramutoranije ku bwa Aburahamu na Isaka kuko zari inzira z'Imana. Hano rero umurongo w'8 uravuga ngo uwo natoranije ruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje. Ni ikintu cyiza cyane. Aburahamu yari uwatoranijwe n'Imana. Imana yavuganye na Aburahamu, Imana yahaye amasezerano Aburahamu. Aburahamu aravyizera ataragira icyo abona na kimwe, hanyuma cahaguruka atazi yaja. Imana yarayizi yari karaja kandi byari bikwiye, we yarumviye gusa. Murazi yuko Martin Luther nk'akarorero, Martin Luther ntiyakunda icete cya Yakobo, ntiyihanganira ko Yakobo yandika ngo ukwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye, ntiyabyihanganira. We nk'umuntu yashyizweho n'Imana kugira ngo yigishe kugutsindanishirizwa kuvuye ku kwizera konyine, ntiyitaho iby'ibikorwa. Yabona ibikorwa bitagira ikibanza, kubera ko yabona ko ibikorwa yabibona uko we ashaka, yabibona ukundi kuntu, yabona ko ari imigenzo. Imana ntiyashaka kuvuga ibikorwa iby'iwawe n'iby'iwanjye, oya, ariko yashaka kuvuga ibikorwa by'ukwizera nka mwe bya Aburahamu. Aburahamu yakoze ibikorwa ki? Yajyanye Isaka ku gicaniro igihe Imana yamumusaba, hanyuma Yakobo arandika ku murongo wa kabo kabiri umurongo wa 20 aravuga ngo ariko wa muntu w'imbura kimazi we, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari uko ubusa. Murongo nayo ni Aburahamu uzwiho kuruza, mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa. Luteri yarababaye cyane ku bw'ibyo, ntiyabananije asoma, ntiyashoboye kuvyemera ibyo, ntiyavyemeye, ntiyasome ngo aheze. Ariko twe turavyemera kubera ko dufata ibyo bintu, tubifata ntitubifata mu bwenge bwacu, ariko tubifata mu buryo mu mutima, tubifata mu mutima, atari ibikorwa byawe cyangwa ibikorwa byanje. Umwami Yesu yaravuze ngo unyizera azokora ibikorwa nanjye nkora, ibikorwa nkora nanjye azobikora. Ku murongo w'icumi muri Yohana 14 aravuga ngo si jewe nkora ivyo bikorwa, ariko data ari muri jewe niwe akora ivyo bikorwa. sibikogwa vyawe wewe canke ibikogwa vyanje jewe ariko nibikogwa vya Kristo bitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu ariko weho Isiraeli musavyi wanje Yakobo natoranije ruvyaro rwa Aburahamu mukunzi wanje umurongo w'icyenda wewe uratoye nkagukura kumera zizi nkaguhamagara ngo uve ku mfuruka zayo nkakubwira nuri musavyi wanje naragutoranije sinagutaye umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ndi Imana yawe nzo gukomeza nzo gutabara mbere nzo kuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje mwizeno rya kera ukuboko kw'iburyo kw'Imana gutanga agakiza ni kwa rwo gucira imanza abantu no guca amateka gusa ahubwo uko kw'iburyo kw'Imana kwari uko agakiza n'ubuntu nk'uko yabwiye Mose ngo nzogirira ubuntu nzovugirira nk'uko byanditse muri kuvayo 33:19 Imana yagiriye ubuntu abo bose yatoye yatoranije abo yahamagaye kugira ngo abo bantu bayo kandi ibyo ntibyahindutse gushika n'uno munsi umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ni kangaho umwami yavuze ano majambo igihe yari ngaha ku isi ngo ntutinye yamye avuga abwira biwe ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe bakundwa tube imvuga kuri dushyira ikiganza ku mutima ndiko mvuga imvugo y'ibigereranyo hamwe by'ukuri twabona umwami wacu ariko agendagenda ari iruhande yacu turiko turatambuka turi kumwe ninde twosura gutinya iki cyangwa twosura gutinya nde hamwe yo bagendana natwe uri ntambuko twosura gutinya iki twosura gutinya nde hamwe umwami yanesheje urupfu akanesha wa mugwanizi na kuzimu akavuzuka mu bapfu kumusugira gatatu akaduga mu ijuru maze bakaba yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana tuzi yuko ari iruhande yacu ndibaza yuko twotambuka tabwoba mbega sivyo ndabeshe murazi uko bimeze none yaradusezeraniye yuko azobana natwe iminsi yose gushika ku mwero w'isi Matayo 28:20 kandi yarazi neza yuko ku iherezo ry'isi kwariho tuzoba tumukeneye kurusha ikindi gihe kandi mu bihe byose byabayeho iki nicyo gihe dukeneye Imana kurusha ibindi bihe rero tureke rino jambo rigira icyo ritubwiye kandi tuvyemere mu kwizera ngo wewe uwo natoranije uruvyaro rwa Aburahamu mbega nitwama twasome rino jambo ryo muri Yesaya 51 umurongo wa mbere ngo nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka yemwe abarondera Uhoraho nimwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo mwitegereze Aburahamu sogokuruza ibi byari biki ninde Imana yavuganye nawe Imana yatoranije nde ninde Imana yihishuriye n'abantu yari yavuganye nabo kandi bakiriye amajambo yayo aha abantu b'Imana bose basabwa kuraba kuri kiya gitandara igitandara cy'agakiza ngo ni unyugururire misha muri wewe gitandara gihoraho umwami wacu ni gitandara gihoraho aravuga no ku murongo wa kabiri ngo nimwitegereze Aburahamu sogokuruza byari biki Aburahamu sokuruza mu kwizera umukunzi w'Imana uwo Imana yamenyesheje ibyo yashaka kumubwira kandi kavugana nawe tugaruke muri Yesaya 51:10 ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ndi Imana yawe nzogukomeza nzogutabara mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje kuboko kwanje gutanga kiza mbega turasura kwizera yuko umwami adushigikiye kandi ko ari kumwe natwe kubw'ubuntu bwiwe murazi nushobora kubasomera ahantu yuko Aburahamu mbere yarakoreye izindi mana kandi imana munyuma yaravuganye nawe kandi yongera lizera imana imwe yukuri kandi imana yavuganye nawe yari kumwe nawe ntiyategerezwa kugira icyo atinya ujya mwami nyene yavuganye natwe ari kumwe natwe kandi natwe ntacyo dukwiye gutinya ariko mu kwizera twabwirizwa gushima imana twaheje icyubahiro n'umutima wacu wose kandi tukamushima uko bikwiye amashimwe akwiriye mu izina rya Yesu turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe bice mu ijambo ryawe wavuganye natwe kuno mugoroba mwami wabananivugana natwe nk'uko wabikoze kuyinga uheze mwami no kuno mugoroba wavuganye natwe cyo kimwe kandi watweretse icyaricyo ugutoranywa washyize ugutoranya imbere yacu mwami byo tumarira iki kubona yuko wadutoranije kubona ko watoranije Aburahamu Isaka na Yakobo mugihe natwe tutobona yuko natwe wadutoranije muri no minsi muri kino gihe mwami ewe mana yo kwizigirwa turavuze tuti urakoze cyane mwami kubw'ubuntu bwawe kubw'umuhamagaro wawe mwami kubw'ugutoranywa kwawe mwami turagushimiye kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera iryo waduhaye kubw'ubuntu mwami ewe mwami mbega tuvuge iki kandi turasenge n'abandi mwami abasabye gusengerwa abo bose bafite ibyo banditse mwami nubagirire ubuntu urazi ibyo bakeneye urazi umubabaro bafise mwami urazi byose mwami ariko turagusavye mwami nushobore kubabohora nushobore kubakiza ukore byose mwami nicyo gituma tuje kuri wewe dusengera abandi turagusavye mwami nufashe bose nubafashe mwami niwe abafasha baraza gufashwa nuhezagire bose baraza guhezagirwa niwe abahezagira turagushima turaguheje icyubahiro mu izina ryiza ry'igiciro rya Yesu haleluya amen.